mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miliyoni z'inshuti muteze amatwi ibiganiro by'ijwi rya Amerika risamye ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda byari n'ubwinekerezo rya gatanu kwezi kwa cumi na kabiri umwaka wa 2017 hano muri cya 18 muri kumwe na Jowe Diane na Hazwe ndongoye ibiganiro by'ino mwanya
ibarura ariko ryagenda neza kuri uno munsi twatangiye twabonye ku bintu byose byagenze neza naho twatangiye akaza amasaha agiye.
Numwe mu Barundi bahungiye muri Kongo avuga ku gikorwa cyo guharura impunzi cyatanguye ejo kugira ngo baronswe impapuro z'inzira. Iyo nkuru sho kimenyerekeye ibiganiro vyanye politike bandanya rusha muri Tanzania turazigarukako. Igishasha cabaye no munsi nuko abanyepolitike batevye bakicarana nubwo bamaranye umwanya muto cyane. Muraguma ku maradio yanyu Donido ni mu ntango za kino kiganiro. Ariko mbanze ndabwire muri make ko leta y'u Swisse yatangaje ku mugoroba kuno wa mbere ko igiye gusubiza Nigeria miliyoni za baba majana 321 z'amadolari y'Abanyamerika yibwe n'uwahoze atwaza igikenye ico gihugu Sani Abasha mu kwezi kwa gatatu mwaka 2016. Niho u Swisse na Nigeria vyasinye amasezerano yo gusubizanya ubwo butunzi bwibwe. Izo miliyoni zigera ku majana 321 z'amadolari zari zabitswe muri Luxembourg mu nyuma zifatwa na Sena Geneve mu kwezi kwa 12 muri 2014. Sani Abacha yatwaye Nigeria kuva mu 1993 gushika mu 1998 ashengeye yagirije kuba yarasahuye miliyoni zigera kuri zirenga 22 z'amadolari y'Abanyamerika ayakuye muri banki nkuru y'ico gihugu. Ibihugu ijana 23 biri muri sentare mpuzamakungu mpana vya HACCPI kuva kuri no wa mbere bikoraniye ku cicaro ca ONU mu nama yama ibihuza buri mwaka bariko barabira hamwe ko bemeranya ko icaha c'igihugu gitera ikindi coshigwa mu bindi vyaha bitatu. Iyo sentare isanzwe ikurikirana amakuru atangwa n'umuhinga muri ico gisata atashimye ko izina ryiwe rija ahabona avuga ko ico kibazo kitoroshe. Avuga ko hari ibihugu bishobora kuzokurikiranwa mu gihe ico caha co kwemezwa. Ivyo navyo ngo ni Uburusiya bwigaruriye intara ya Georgia na Crimea, abandi n'Abafaransa, Abongereza n'Abanyamerika bo babagirizwa urupfu rwa Kadafi muri Libya, Rwanda n'Ubuganda vyavyaragize navyo nyene kuvogera muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo hamwe n'ibihugu bitari bike bifise uruhara mu ntambara muri Siriya. Hakenewe rero 2023 by'ibihugu biri muri CPI kugira ngo iryo tegeko yemerwe, no kuvuga ibihugu 82. Ijwi ry'Amerika muratwumva ku FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho twumvikanira kuri FM 104 n'ibice 3. Turi kuri Facebook adresse ya TVWA Radio yacu. Abari Arusha Tanzania turi kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VWA akaburungu com.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nungine ndabahe ikaze kuri no wakabiri abanyepolitike b'Abarundi bari mu biganiro Arusha bahevye barahurira mu nama ya bose. Naho biruko iyo nama ntiyamaze n'isaha imwe. Umuhuza yababwiye ko bokwibagira ibibatandukanya bagashira imbere inyungu z'igihugu cy'u Burundi kugira mu minsi ku munsi wa gatanu bazobe bashitse ku masezerano yo kuganira amahoro. Umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika yo kugarukana amahoro muri Antunga. Umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Arusha Pierre Claverne Nkuru aracadukurikiranira izi ya bino biganiro.
Nina maya bose yamaze umwanya rumerumara kuko yamaze giye kidashika isaha imwe kuvisazi neza gatondo amasaha yo muri Tanzania ntanu wabajije ikibazo ahubwo abanye politike bose bumvirije ijambo umuhuza yababwiye Benjamin Mkapa yababwiye ko bo kwitegurira kugira ivyo bahevye ku mpande zose kugira ngo bakize igihugu umwe muri abo banye politike avuga ko Mkapa asa n'uwabakariye akavuga ko ababajwe nuko indwi yose iheze atakintu kiboneka nk'urwandiko rumwe bahuriza ko ubwo rwandiko kubwa Mkapa ngo rwari kuba rurimwo ivyumviro bahuriza ko n'ivyo batandukaniye ko aho kumuha inzandiko zine zose zitandukanye Mkapa yababwiye ko batorabana nk'abansi ahubwo ko arabavukana gusa hari ivyo badahuriza ko muri politike umuhuza yabwiye abo banye politike mu majambo yiwe ati ivyo mukora byose hari ibibazo bikomeye kandi byinshi twabonye ko musaba ariko bidashobora gutoregwa umuti amatora tabaye Mkapa yongeye avuga ati kuri izo mpamvu mwigingene amatora yo mu mwaka w'2020 ategurwa neza gutyo ibindi bibazo nkora mutima muzobandanye mu bitorera umuti inyuma muhuza mu matati y'abarundi yabwiye abanye politike kandi bari kumwe n'amashyirahamwe yigenga hame n'abaserukira amashengero yuko gushika ku munsi wa gatanu itariki 8 boba bashitse ku kintu kiboneka batera ko umukono umuhuza yavuze ati ari amasezerano cyangwa urwandiko rumwe cyangwa itangazo rusangi ariko rikomeye rizobe ryabonetse kugira ngo muritere ko umukono umuhuza yavuze ko yaronse uburyo bwo gukora mu minsi itarenga 14 gushika ku munsi wa gatanu gusa aho niho yaciye ababwira ko urwandiko rumwe rumaze kuja habona izyo batumvikana ko hashobora kuba uwundi mwanya inyuma wo kubatuma ko bakabivugana hari amakuru yari yamye aravugwa ko hari intumwa zimwe zaba iz'umugambi uri ku butegetsi canke muri leta bashobora kwiyonjorora imbere y'uko ibiganiro bihera ariko umuhuza yaciye avuga ko bose botekana yavuze ko hari uwundi mukenyuro ava akoresha inyuma y'umutaga kugira ngo yegeranye ivyumviro nkora mutima harimo ko ahava yakira intumwa z'imigwi itandukanye maze bagasubira guca hirya no hino ivyo bibazo bikomeye hanyuma n'umutsi canke intombero ikaboneka Pierre Clavier niyonkuru yarusha kubwijwe rya Amerika
ya Claver Niyonkuru arakeneye turaza gusubira rero Claver igihe c'isaha 10 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda imbere y'uko ikiganiro muri isanga gitangura kugira ngo atubwire aho bizoba bigeze muri ico kiganiro nyene ijo rya Amerika uno munsi yashimye kuza kugaruka kuri ivyo biganiro biriko birabera Arusha muraguma hagufi turadio twanyu kugira ngo twumve ico mu bigonako ubunaho tubandaniriza amakuru yacu mu gihugu cy'u Burundi nyene ariko mu ntara ya Kirundo aho Hotel Top Hill Residence iri muri iyo ntara yegukira umunyepolitiki ari mu buhungiro muganga Yohani Minani akaba ari nawe yaherutse gutogwa nabo mu runani Senare de rutavuga rumwe na leta ngo aruserukire yasambuwe n'abantu bataramenyekana kiretse ku iyo hoteli we yasambuwe ibirimo byose byaribwe urukomba amazi mushikiza manza wa pariki ya Kirundo asigura ko bari ko barakora amatohoza kugira ngo ababikoze bamenyekane ibindi kuri no nkuru na Jean Bosco ndarurinze akoreje rya Amerika mu Kirundo
Hotel Top Hill Residence iri muri quartier ya Rufunda mu gisagara cha Kirundo ifise ubwinjiriro bukuru bubiri hari ubwo haruguru bwugaye n'ubwepfo bwuguruye ucinjira mu kibanza iyo hotel yubatswemo ubona ivyatsi n'amashugwe vyabaye ishamba akikuje inzu z'umusaka ku miryango n'amadirishya y'amazu agize iyo nyubakwa haragaragara nta muryango canke idirishya rihabarizwa mu vyumba vyakiriro nta ntebe n'imwe ihari winjiye ugashika mu vyumba vyakira ingenzi nta muryango nta dirishya nta gitanda canke ibisaswa haboneka gusa ibinombori vyakorotse ahavuye ivyugazo wegeye imbere gatoya mutumba tw'ubwiherero ibiringoti udukonozwa kira imyanda mikuru n'ubwogero vyararandu mu cumba cy'amanama nta ntebe canke ameza bihabarizwa ni nkuko mu kabare ikiboneka mu cumba cy'amanama ibifuka bigashariza igisenge vyarakorotse ibindi birakugwa ko n'ibisagazo vyarasambuwe mu bice bimwe bimwe mu kibanza cy'ubunywero ibisakazo n'igisenge vyaramaze gukoroka bijyamye hasi eka no mu gikoni nta gikoresho kihabarizwa Abanyagihugu baba muri iyo micungararo nta numwe yashima kugira icyo avuze kuri mikro ku byabaye kuri hoteli yegukira umunyapolitike ari mu buhungiro muganga Yohani Minani. Ariko inyuma ya mikro baravuga ko ibikoresho n'ibyubakishijwe iyo hoteli byagiye biribwa buke buke, ntawe badoma ko urutoke ngo bamwagirize. Ihoteli Top Hill Residence iherutse kurangiza igihano yahoramo cyo kugagwa imyaka ibiri. Icyo gihano yari yakinjiyemo kuva mu kwezi kwa 11 umwaka w'2015. Yari yagiriwe n'icyaha cyo kubika inkozi z'ikibi zafashwe zagirizwa ko zagize igitero ku bunywero New Top 10 mu gisagara cya Kirundo muri uko kwezi nyene yugariwemo. Bamwe mu bakozi b'iyo hoteli bari mu bahagaritswe, mbese baranagigwa n'icyo cyaha cyo gukorana nabo bagizi banabi bagirizwa icyo gitero. Ikiboneka nuko no munsi atamu numwe atunze iyo hoteli. Twashatse kumenya uwategerezwa gucungera ibiri muri iyo hoteli igihe yari mu bihano yafatiwe n'ubutungane. Turaza twegera umushikizamanza wa parake yegamiye sentare y'igihugu ya Kirundo, Gerard Donio Kindi arongoye iyo parake, avuga ko kuva iyo hoteli yugawe ari bene yo bategerezwa kuyicunga. Umushikizamanza avuga ko atamuntu yigeze asohogwa muri iyo hoteli mu banyezamu bayicunga, akamenyesha ko parike yayicunga nk'uko yoba iriko iracungera iby'abandi banyagihugu bose. Umukuru wa parike ya Kirundo avuga ko muri iyo ntumbero hari amadosiye amaze gukorwa y'abantu bagiye bafatanwa izibwe muri Hotel Top Hill Residence, ariko amenyesha ko amatohoza ariko arakorwa kugira hamenyekane abatumye Hotel Top Hill Residence isambuka kugeza uko iboneka uno munsi. Mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Turabandanya rero turondera muganga Minani kugira ngo ashobore kugira ico avuze. Nitwashobora kumuronka, muraza gushora kumumva amakuru yacu iyo mu masaha ari imbere. Ijwi rya Amerika dusaba imbabazi ku nkuru twari twabemereye impunzi z'abarundi bari muri Congo batanguye kwiyandikisha kugira ngo baze bahabwe impapuro z'inzira. Ntiduza gushobora kuyibumvisha, ariko muzoshobora kuyikurikirana ejo. Ariko muri kano kanya duha ikaze mugenzi wacu Diane Ndonse i Bujumbura, aremesheje ikiganiro c'abanyedini. Uno munsi aragaruka ku ngwara zo mu mutwe, uko abo bantu b'abanyedini bafasha abazigendana mu gihe hari abemeza yuko zoba ziterwa n'ibintazi. Reka tumuhe ikaze abanze yakira abatumire bari kumwe.
Ego, reka dutangure twakira bano batumire bacu. Hano muri studio turi kumwe n'umwigisha muri kaminuza akaba n'umuhinga mu janye n'inyifato hamwe n'imibereho y'abantu, Leandre Simbananiye. Urabahaye mwaramutse.
Mwaramutse, ndaramukije n'abari ko baratwumviriza.
Twakire kandi na Pasteur Seth Nkeshimana arongoye isengero Saint International de la Pentecôte. Pasteur Seth Nkeshimana, namwe bi turabaramukije.
Turabaramukije, nagomba nibutse gatonyi ko ndongoye urwego rujejwe gutunganya no gutunganiriza amadini n'amashengero muri France ni organe de régulation de conciliation de confession religieuse, n'urwego rw'igihugu.
Ego, murakoze. Twakire na Furera Hippolyte Manirakiza arongoye ikigo kivura ingwara zo mu mutwe kikongera kigafasha abafite ingorane zo mu mutwe zishobora gutuma amagara yabo ahungabana. SNPK cyo mu Kamenge, namwebwe turabaramukije.
Murakoze, ndabaramukije cyane. Na jeyo
uno munsi tuza kuvuga rero kubijanye n'ingwara zo mu mutwe, bamwe bita ko zishobora kuba ari amadayimoni, abandi bakazita amashetani cyangwa imitima mibi ishobora kuba yateye umuntu. Ibyo rero bikabatuma abantu bataja kubivuza kwa muganga. Reka dutangure tubaza umwigisha akaba n'umuhinga muri kaminuza, Leandre Simbananiye, aducire ku mayange indwara zo mu mutwe mu bisanzu zimeze gute.
Murakoze. Indwara zo mu mutwe tuzicamo imigwi ibiri. Hariho indwara ifata umuntu ntamenye ko agwaye, kaja mu byumviro byiwe kuko ari ku minsi yiwe, kumva ibintu abandi batariko barumva, akabona ibyo abandi batariko barabona, akaja mu byumviro akavuga yuko abantu bamurondera kumwica cyangwa ko ari umuntu Imana iri kwiramubwira ibintu. Urumva rero ari mu yindi si, ntamenya ko agwaye,
yiyumvira nk'uko abandi bantu baba bari kwariyumvira
kaye, kandi ntamenya ko agwaye. Wabona ko ibyo abona abandi bateza kubibona, ibyo ariko ari arumva amajwi yamuvugira mu mutwe ariko abandi bateza kubyumva. Iyo rero ni gica kimwe cy'indwara, kandi ni nyinshi, n'ubwoko bwinshi si imwe, hari ubwoko bwinshi bufata gutyo. N'ubundi bwoko bw'indwara zo mu mutwe umuntu akabona ko agwaye, akabona ko ibyo ariko arakora atari byo, akagira nk'ubwoba mbwa, akabona ko ubwo ataho buvuye, yumva ko ibyamushikiye bitateza kumushikira ariko ntabyivane mu wenyine. Nicyo gituma rero haba izonye zimufata menye kwa gwae changizo yumva kwa gwae yubita manevroze kategeza kuguma ya haraba minwe ibaza yuko ya chafu ye change ya soho temunza kaguma subira kuraba koyuga ye nyango zama obsesyon mga kazi nuga ye mga ntegeza usubira izo ngwara gubgo kububiri lero nubwo kujana kwa muganga.
Ego reka tujambo Pastor Seth Nkeshimana mwebwe muri umwe mu baserukiye amasengero n'amadini.
Ego
kikiganiro hanini ni mwebwe kiraba mutandukanya gute izo ngwara zo mutwe hamwe n'ivyo mwita ama diamond canke amashetani.
Kugira ngo ariko baratwumviriza batahure neza ntange image indwara zo mu mutwe zimeze nk'indwara ikomene ku mutwe usanzwe. Indwara ikomene ku mutwe ivugwa n'ivyo twita paracetamol umuntu uraruhutse, ariko igituma indwara umuntu agwa amene ku mutwe hari impamvu nyinshi. Indwara yose yatera gukomene ku mutwe ubwiye ryo kuvura umuntu ukamuha paracetamol arakira umutwe kumva araruhutse ariko uje kumusubira. Kandi nimba uwo mutwe uvuye kuri dufate nka malaria bacumuvuza antibiotike y'umutwe nukira teza kwataka cyatumye uyo mutwe ubaho. N'uyu muntu yagwaye mu mutwe n'ugutahura neza ubwo bugwayi bwo mu mutwe afise ugatahura neza iyo buzanana hariho. Cyose uretse ko ingwara yose ibanza gusenga. Iyo rero turiko turasenga ni ucumenya ko umuntu ari amadayimoni cyangwa ko akeneye kuja kwa muganga. Ibyo rero bishabisaba ubuhinga. Ikibazo tukunda kugira nuko abari muri domaine
n'icyo gisata cyane.
N'icyo gisata caba ko bimana cabizera. Ntidufise ubumenyi bumwe bujanye n'ibyo byo mu mashuri. Iyo ubikora ufise ubumenyi buke byose urajiteranya. Iyo ubikora ubisanzwe ufise ubumenyi nushaka kuvyihendamo. Yese nshaka kuvyihendamo ko ndabizi. Ndazi gutandukanya.
Amajambo make pastori hariyo abo mwumva yuko bakuriye kuja kwa muganga n'abandi bakwiye gusengerwa bagakira batarinze kuja kwa muganga. Kuko ari abadayimoni ye.
Ingene bigenda ariko nshe mfatiraho mboneraho akari ko kubwira aba bantu bariko baratwumviriza babikora. Ikintu cambira ukora ingwara yose ikintu cyose ukibonye urasenga. Ni muri uko gusenga widentifya de symptome. Ibimenyetso. Ubacumenye tu umuntu weba kose sahazukirira ni kwa muganga. Kandi no champanura utabitahura nawe bo banguka bakajana muri kijya kigukijeje twita kwa rujani kugira ngo naho nyahari basenga umuntu ntava sinzikara kumbe ariko basenga bitari byo bagatabara kirikare mu byukuri era amadayimoni ntateba
ngira amaza kugishishizamo mutubwire mu bisanzwe mubafashe nabo bantu mubafashe ingene bashobora kumva amasengesho ko arabadayimoni nuko atobariyo dujambo Frera Hippolyte nawe Manirakiza arongoye ikigo SNPK cyo mukamenga ifasha abo bafise ingwara zo mu mutwe. Frera mwebwe abo bantu baba bafise izo ngwara zo mu mutwe biraborohera kubavura kuko hariho abo nyene bashobora kuba bacengira ngo muri izo nzira zo kubanza kwivuza amadayimoni mubakira gute?
Itwaka umugabo bagwaye mu mutwe bashobora no gukoresha imiti mugo turakira nabandi bafise ingorane nkunda kuzita ingorane sezereza mutima nico kintu cyo kumbikana ingorane sezereza mutima mugabo ntagwaye mugabo rero uwo muntu afite izo ngorane sezereza mutima ataronsa bumufasha nkuko Pastor Seti abivuze arashobora kuzogwara buri iyo migwe se turayakira ingire tubakira dufise bisata byinshi kugira dushore kuvura neza. Dufise bisata byinshi hari gisata cabaganga no vuga medecin, turafise igisata cabize imyifato aba psychologue niko no vuga, hari ni gisata rero cabafasha mu byo no vuga imibano n'ibindi gifaransa les assistants sociaux. Turafise n'ikindi gisata no vuga gikomeye caba foroma bakwirikirana waze abaforoma ndabafata nk'abavyeyi b'umurwayi kuko bamuba hafi kandi baramuha umuti baramwoza bamugirira iki. Usanga ari gisata caba foroma gifasha abo bose bifashe kuko nibo bagumana hamwe n'umurwayi kandi hajye baforoma bakora igikorwa gikomeye cyane kuko abaganga nabo bose bagiye abaforoma niho baca bagumaho amasaha 28 kuri 28 ku munota ku munota barakora rero nabigikoko kinini gikomeye cyane. Hakora indi gisata rero gikomeye cyitwa pastoral, ni ukuvuga yuko ni gisata tuzi ko gifasha mu kuvura indwara zo mu mutwe canke kuri afite ingorane sezereza mutima kibafasha gusenga kuko turazi yuko ivyose biva mu kwizera. Jewe ndi umukatolika no mufurera nico gituma ico gisata twagisizeho kuko tuzi yuko gifasha cyane na cyane cyane kuri aba bagwaye canke kuri aba bafite ingorane kuko turazi yuko nkuko pastor abivuze kubumviriza kubaremesha
nk'umuntu yemera Imana umukristo turazi kugisabisha twese kidufasha rero twebwe turayifatanya bibiri ukeneye umuti twa mu mutima ngo niyo tubonye ko akeneye kuremeshwa n'igisabisho navyo turaheza tukabikora
ego furera ni kuvuga yuko rero ikintu cy'amasengesho gikomeye cyane mu kuvura izo ngwara zo mutwe nico twoshira imbere cyane
oya sita twoshira imbere oya sije twoshira imbere kuko amasengesho ntaja mu kibanza cy'umuti
ariko arakiza
amasengesho nimba ari umuntu ategeza gufata umuti usenze ntucukira kandi bateza kugufata tubivuga neza nimba bamubonye bakavuga bati afise ya ngwara bita depression ndakarorero
kuyinga
muganga akamwandikira umuti cyanke umupsikologe nka professeur Yandre akamuna akavuga ati umuntu muganga mbona yarakwiye umuti uyu uwo muti ateza kufata mugabo ntibica bibuza yuko n'igisabisho gishobora kugira uruhande ikamufasha kuko naco indwara y'umuntu agwaye arababara urabizi arihebura none wumva ko umuntu yemera kandi asenga ico gisabisho kitaca kigira uruhande kikaza kiravomera wa muti ngo kuvomera ugasanga rero biravuze umuti n'igisabisho bikiye mufasha mugabo nimba bamwandikiye umuti ukavuga uti genda gusenga gusa yewe n'ukuri no kubwira yuko bidakunda
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye twizwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ariko washobora kutarinda kwandikirwa umuti nk'uko pasteur yabivuze bakamusengera bamusengeye agakira ni nk'umuti
ego no wita umuti ngo ndagaruke nimba afise ingora necessereza mutima na twebwe turagikoresha hita umuha umuti ni ukuvuga ndeka mu gifaransa imwe yavuga trauma rero byose baracanga mu Burundi bakumva umuntu afise ingora necessereza mutima ngo ni trauma so wari wese ari traumatize afite trauma kubera afite ingora
trauma tuvuga ko ari
bajya babuseregwa muko bariho rero ico bita de trouble psychologique zatewe na twatugore nsesereza mutima
byo twovuga ko ari
ni ngora
nyifato itari
ishobora guhungabanya amagara mu mutwe ni ngora ni singwara ni ngora ni bibazo ingora ni zishobora guhungabanya amagara yo mu mutwe niyo bita trouble psychologique izi rero ngaha ku muntu yizera pastor ni yashobora amusenge yarashobora gukira mu mutima arashaka kuremuka mugabo ntuce witwa umuti kuko tuvuze umuti mu kirundi
pasteur afite cyangwa ngomba kubivuga
ngira icambere coco mumbabarire mwabaje kibazo ciza cyane amasengesho arakiza yewe nagomba ndabivuge ko amasengesho akiza kandi akiza indwara zose ariko bivana nibihe bivana n'usenga bikavana n'usengegwa kuko amasengesho ni ikintu gikorera mu kwizera turafise amatemwanyaje menshi duharura mu mamiliyoni
intahe
z'abantu bakize indwara zose abemera bibiliya turabonaho Yesu canke Yesu yakijije umugore agwaye kujojota amaraso abimaranye imyaka myinshi imyaka 12 iyo ni indwara mu isanzu ivugwa n'abaganga ariko we yarakoze ko birashoboka kandi aravuga ati abazonyizera ibitangaza bizobakurikira nibi ibyo bibaho ikibazo no munsi dufite ni kihe nicuko abantu bemera ivyo babona n'amaso ivyo ovyo uko ingwara zikizwa n'amasengesho bisaba kwemera gukomeye ko ibidashoboka ivyo ubona mengo ntibikunda
bisigura uko rero nizo ngwara zo mu mutwe zishobora gusinda
ngomba ngatumvikane neza indwara zo mu mutwe zirakizwa n'amasengesho ariko si igihe cyose aho tuhabere maso
nico
gituma
je mvuga nti taraje kuvuga
nico gituma je mvuga nti
professeur afite
nico gituma mvuga nti nimpeze mu nkundire
ego
iyo umuntu umubonye ko indwara senga ariko ntumugumize ko rondera nabandi niba asanga ari malaria ja kwa muganga fata nkayi bujumbura imana ntishobora kuza gukiza bujumbura malaria kuko hari imiti ya malaria ariko dufate ko ufatiwe mu bugaragwa ahantu atamuganga haba ahantu atakinine ibaho no gupfa cyane gukira cyo gimaze gukiza kandi kwize malaria
nagira abo turi kumwe mfurera na pastori na jewe mwigisha iki kiganiro kifashe abo turi ko turabwira nifuza ko bugenda bumvise inzira duhurira ko pastor setimo mu ntango yari yavuze neza ibintu natahuye kandi yari yavuze yuko abantu bari bafise ama attack diabolique donc gutegwa n'abadayimoni ko abimenya amusengeye acabona ko ari attack abanda ari gutegwa canke ari byo kuja kwa muganga ningo gupima aho nari nabikunze cyane kuko no kwa muganga bagira ico bita diagnostic gupima imbere yuko bavura barapima urumva rero pasteur seti we wagira ni namahigo yavuze yuko yiza psychology iyaba bose bameze gutyo notunganirwa gose mu byerekeye abavuga kwa masengesho akiza kuko we urumva yuko agira ibyo gupima akagasanga akabona yuko izo ngorane z'uwo muntu zishobora guhera kubera ya ukwizera kubera bagiye mu masengesho mugabo yavuze yuko atari ibyo baca bamujana kwa muganga aho rero byo bari byiza cyane nabandi babikora gutyo bumvise yuko amasengesho arafise icyafasha mugabo ntaza gusubirira ubuvuzi abantu rero bariko baratwumviriza nibaza yuko ico twobatekerera nkuko mwababivuze patere na furera ibyo gusenga umuntu yemera birafise akamaro kanini gose jewe na cyane ndabyigisha mu ishure mugabo sinigisha gusenga ndababwira ikibanza cyabyo wewe wizigira ukizigira yuko waremwe n'Imana kandi gukunda kandi kubona kandi ikuri hafi uko kwizigira ufise gutuma inkomezi mu mubiri zongerekana ibyo biriho n'ubuhinga buravyerekana ingene inkomezi zongerekana kubera kwizigira mugabe izo nkomezi rero
biri mu byo mwize na mwebwe mu mashuri
yego yego twebwe mu mabapsikologi cyo dukoresha cyo twita confiance umuntu yihebuye akaza kugana hanyuma mu ukoreje ubuhinga wize iyo confiance ukayigarukana uko kwizera ukagarukana ava ngaho afise nguvu mugabe uko kwiza izo ni bimwe twavuga yuko hari ingwara zijanye n'ibintu buri kuracamwo bituma wihebura
ego mukiraho
sizangwara navuga sizangwara navuga ubwa mbere za ma psychose na manevrose izo ibyo bitegezwa kurunka umuti mugabe hari ico bizitwa twa mu giparazwa ama souffrance no nk'ibintu abantu ducamo ububabare
ubaye
ku ngano zitandukanye ivyo twaciyemo bitugore ivyo rero biratera umwiheburo birashobora gutera n'ingwara zo mutwe mugabo rero
mukiraho mbega mu byo mwize mu ishure harimo ikibanza muha Imana nayo kubayizera yuko nyene ishobora kubakiza
no kubwira yuko nko muri za université ico ita psychologie religieuse muri psychologie religieuse turabara uruhara uruhara gugusenga uruhara gw'Imana mu buzima bw'abantu
rero psychologie religieuse twovuga ko ari nko
ni kuraba ni gituma dufate twiga igituma n'ikibanza abantu baha ibyo gusenga byavuye he bifise akamara kahe mugabo ico duhurira ko rero n'abasenga n'ico kintu cuko umuntu umuba hafi kandi akumva yuko ariho puissance donc ubushobozi buri hejuru biraremesha gose biraremesha gose biranza kamara
ubushobozi bushobora kuva muri abo basenga cyangwa bukava mu muntu wese
ariko ubwo bushobozi twese nibaza ko abafurera na pasteur babo ubwo bushobozi ntibuza kizingwara ngo busubirire umuti buza gufasha uwo muti
ego reka twumve kurera basanzwe bavura twumve ica bibi
ariho gatonya siti yavuze ego yavuze ibintu byerekeye nka Yezu yakijije abantu nditwe batekerere ibintu by'ibitangaro abantu tubafashisha ibyo dushoboye ibitangaro bije ni byiza cyane ariko ibitangaro twobwira abantu ngo barindire ibitangaro kabisa
ego reka turangize kino kiganiro tubashimira mwigisha muri kaminuza mukaba n'umuhinga mu bijanye n'inyifato Leandre Simbananiye turabashimiye ko mwitavye kino kiganiro
turabashimiye natwe kandi cyane cyane ingene wakoranije abahinga batatu wakoze cyane gutunganya iganiro muri uburyo
yego murakoze namwe pasteur Seth Nyeshimana murongoye Eglise Sainte Internationale de la Pentecôte mukamurongoye n'ugwego ruraba itunganywa ry'amasengero ingene
hano amadini n'amashengero
amadini n'amashengero hano mu Burundi namwe kwitwa kengurukiye ko mwitavye kino kiganiro
yego nanje ndabakengurukiye ko mwongeye kuntumira
ego dushimiye na Furera Hippolyte Manirakiza murongoye ikigo kivura ingwara zo mu mutwe mugafasha n'abafite ingorane nyene zo mu mutwe zishobora gutuma amagara yabo ahungabana Saint Pecacho mu Kamenge namwe bwe turakenguruke ko mwitavye ubutumire
ndabakengurukiye cyane
ahubwo yoba ari bishoboka biganiro nk'ibi byo byinshi cyane.
Ego twibukije ko twari ko tuvuga kubijyanye n'ingwara zo mu mutwe bamwe bita amadayimoni cyane amashetani bikabatuma bataja kwa muganga. Yane ndonsa indemesheje kino kiganiro shimiye namwe bwe mwese muri ko muratwumviza ku ijwi rya Amerika.
Lekana tukwe Diani ndonse tugushimye cyane kuri ico kiganiro. Diani nahazwe nari kuri mikro ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda na Inosa Kimenyi yari muhinga bw'ivyuma yashize hamwe ano majwi co kimwe na ingenieur yashikanye ahiwanyu. Twe mpitwifurize kuranirwa mu banyu no mu vyanyu mugira umunsi mwiza naho mu masaha ari imbere mu bindi biganiro bitandukanye muri vyo harimo muri isanga mukurikira igihe c'isaha 10 no musi turagaruka ku biganiro biriko birabera Arusha.